turi ku ntate mwaya president Cyprien Ntaryamira hasanzwe hahambwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yasubiriye inyuma y'amezi atatu n'igice yishwe president Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bariko bashira amashurwe ku ntate mwaya Ntaryamira abari bitavye ibirori barimo abaseruka ibihugu byabo mu Burundi bumvirije muri ico kibanza amwe mu majambo yashikirije umunsi yimikwa
uwari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mubiwe no muvyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira Burundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunzi zabo bazisubiremwa tankomanzi abafise ibirwanisho bisubize hasi abasuma baguma biyongera batuzi majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwara miheto discipline mu mashure discipline ku kazi discipline mu ntwaro discipline mu Burundi bwose
ibyo birori bya byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka umuhisi yasomwe na Chevalier Evariste Ngoyagoye muri katedrale ya Jinamundi
mu Burundi hakabenshi birababaje muri uku kwezi kwa kane muraze ko twibuka abatari bake no kwa gatanu nyene iyo twishe umuntu tugira ngo biraheze ngo karabaye nituzi imana na ingene yamutegekanije kibanza kizokwama ko buzima bwa maho ngo rero nubwo tukweza gucira imbere kugira ngo natwe tuba ba Kristo ubukuri
ukuri ni ko umugambwe Frodebu Ntaryamira yaturuka musaba Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frode basaba leta kuja hamwe n'u Rwanda kugira ngo kuje habona n'indishyi yakaba ritangwe
ni ngombwa yuko abarundi bibaza ati mbega yaragiye amazima yongo urubanza gwe rugeze he ntandisha kababaro nta na kimwe agende gucyo icyo kibazo twese turakibaza mugambwe sanya Frode bu tuguma tukibaza turazi neza yuko ngaha mu Burundi turamenyereye yuko abarundi bihekura kuva kera ariko twese turazi yuko Ntaryamira atari abarundi bamugandaguye yapfiriye hanze nicyo gituma abarundi bose tweza gusaba tukabaza neza cyamwishe uburundi bugashumbusha twebwe urabona ubu ntituri ku butegetsi ariko tuguma dusaba yuko ubutegetsi buhari boje hamwe n'u Rwanda naho ibintu bigoye hagati y'ibyo bihugu bibiri bakaja hamwe icyo kibazo bakaciga ibyo rero tuguma tubisaba ntituzoheba ntituzorambirwa ariko gushika ubu iyo ndishi ntituraye
mu kurindira kubona iyo ndishi umuvugizi wa leta arafite nyishu aho umuryango wa politiki wa Ntaryamira n'isi yose
ni dosiye yo kwitondera mu gihe dosiye y'urupfu rw'abantu atari abasanzwe abakuru b'ibihugu babiri hakaca habamo rero n'abafaransa abadereva bayitwaye imiryango yayo nayo irikirarondeza ni iyo dosiye yerekeye inyungu z'ibihugu bitatu u Rwanda u Burundi n'Ubufaransa bisaba rero yuko babwiriza kuja hamwe kugira ngo baronderere ukuri hamwe ariko umuntu aravye ngene imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ndetituka kubera abategetsi bo mu Rwanda biragoye uko leta y'u Burundi yovuga ngo izogenda mu Rwanda ariyo yigirira amankete igwiza kurindira bo bose icyo kibazo cega bakazorondeza ukuri uko cyo nababwiye ko izajya leta y'u Burundi rujya rupfugwa bajya abantu niruzijana nizahera ngaho n'ubuzima bw'abantu bwa mbere n'ubuzima bw'abakuru b'ibihugu n'ubuzima bw'abafaransa bw'abarundi bw'abanyarwanda
ariko bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL basa n'abamaze guheza amatohoza bagasaba leta kwitwara muri yone
yarashwe na FPR inkotanyi FPR inkotanyi buziri ku butegetsi nibazibatse rero ivya president Habyarimana wabo ni vya rero abari ku butegetsi mu Rwanda nibabaze uyu munsi urupfu rwa Ntaryamira kuko indege yarashwe amatohoza yarabaye naho bipfukapfuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka Habyarimana jero saba ko leta y'u Burundi yo kwitwara mushira mu mutsa makungu ONU ikitwara ikitwarira abo bimaze kugaragara bamaze kuvugwa mbere bavugwa nabo babikoranye nituvuze ngo tubica bibivyo uwo mu bisigure bavuge bati sivyo kuko gushika uyu munsi leta y'u Rwanda nta nakimira bivuga ko nkuko umenga ni gisurira bafyondeye ku gihome
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wasohoye itangazo uvuga ko president Ntaryamira yishwe n'imigwi y'inkorabara yatumye haba genocide mu Rwanda uwo mugambo usaba leta gusaba u Rwanda kwerekana ukuri ku rupfu rwa Ntaryamira n'abashikiranganji babiri byari kumwe muri iryo tangazo umugambo CNDD-FDD dumenyesha ko babazwa cyane no kubona amakungu aguma yirengagiza ukuri ku iraswa ry'indege yarimo Ntaryamira Cyprien Ntaryamira yapfuye afite imyaka 39 akaba ari mu bakuru b'ibihugu batwaye iminsi mike kuko atarengeje amezi abiri mu ntebe y'umukuru w'igihugu Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.